Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekezo rya 13 myandaga mu mwaka 2025 sangwe kaze bakunzi mwese ba radio Inzamba agateka kawe mwana makuru twabateguriye akabara makuru aza kubagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanyanyi umugambwe iprona muri zone giharo muri komine Musongati bari yamiriza agatotezo bariko baragirirwa n'abanywanyi umugambwe CNDD-FDD muri iyo zone akarorero kavuba nirandugwa y'umuceri w'uburongoye umugambwe iprona muri zone giharo hari ku munsi wa mbere w'inondwi turimwo. Mu ntara nyene ya Burunga abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD co kimwe n'abigenga bose nyene barakuwe ku rutonde z'abemerewe kwitoza mu mitumba yose iri mu ntara ya Burunga. Bamwe muri bo bakaba babimenye ndetse baratanguye no kwiyamamaza. Ishyirahamwe ase genocide cirimoso rigwanywanya bwoko rirabandanya gusaba leta y'u Burundi ishyirahamwe mpuzamakungoni kuronsa ubutungane imiryango y'abanyekongo abanyamurenge barenga 160 bagandaguwe mu kambi barimwo muri zone ya Gatumba aho hari kuwa 13 kwezi k'umunani bakaba bakwije imyaka 21 bagandaguwe ku nyamaswa. Umuhari Paripeto FNL wavugirwa na Pasteur Habimana akaba ari wo wiyemeje ko wakoze ubwo bwicanyi. Izo zari ngingo mu mwanya tutatubwira ido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tugira duhere mu gisata cya politike. Itotezwa ry'abanywanyi umugambwe iprona rikogwa n'abari mu nzego z'intwaro bavadikanije na bamwe mbo mu mugambwe CNDD-FDD rirabandanya kuvugwa hariya muri zone giharo muri komine Musongati ni mu ntara ya Burunga. Kuruno wa mbere umurima w'umuceri urongoye umugambwe iprona muri zone giharo wararanduwe n'abanywanyi umugambwe CNDD-FDD bo muri iyo zone. Kiyonkuru tuibaze Jean-Baptiste Bireha.
Nuko amakuru dukura ngaho igiharo abitumenyesha ngo uyu murima w'umuceri waranduwe n'uwa Kigoma Eli aserukira umugambwe iprona muri zone giharo. Uwo murima ukaba uri ahitwa mu Nyundo ni hagati y'imitumba Mura na Giharo. Aho hantu hakaba ngo kuva kera hari hasanzwe hari amatati aho akagwi gatunya k'abategetsi bo mu ntwaro bari bahigaruriye bakaba ari bo baharima bonyende. Nk'uko isoko ryacu ribitumenyesha ubushikiranganji bw'ubutungane bavuye mu nyuma bwegurira iryo tongo abanyagihugu. Ibyo nabyo bikaba bitashimishije abo bategetsi bo mu nzego no mu bwambwe ngaho igiharo bashaka kwigarurira. Uvugwa kwaza kwisunga muri ako kabi kabishe ko kurandura uyu murima n'umuceri ni Marc Kwizera ngo akaba yatumwe na bamwe mu bategetsi bo mu ntwaro no mu bwambwe CNDD-FDD. Isoko ryacu ritumenyesha ko itegeko ryo guhagarika no kurondeza Marc Kwizera ryasowe n'inyamiramabi hari kuwa gatandatu igenekerezo rya 8 myandagaro. Abapolisi barungitswe kumufata bakaba bavuze ko badafise ububasha bwo gufata umuntu mu mpera z'indwi ari naho bahavuye batanga isango yo ku munsi wa mbere. Amakuru ava ngaho igiharo batumisha ko kuri iryo sango Marc Kwizera yahagaritswe ariko akaba yaciye ari kugwa ubwo nyene kubera itegeko ry'umukuru wa zone giharo Desire Bwirimana n'igitsure cya bamwe mu bategetsi bo mu ntwaro n'umugambwe ngaho muri ako karere. Naho icyo cyaha gifise uburemere hakaba harasohotse umutahe wo guhagarika abikekwa harimo abategetsi bo mu ntwaro n'umugambwe uri ku butegetsi aracyidegembya ibyo nabyo bikaba biteye kuba n'amakenga menshi abanyagihugu aho babona ko kuri iyo kopine hariho akagwi k'abantu gasa na kari hejuru y'ubutungane aho hambere ngaho muri kopine Giharu abanywanyi b'umugambo senere nibo bahigwa bubongo uyu munsi hakaba haramtiwe abanywanyi b'umugambwe ipona atakindi bari kubarazira atari aya matora aherutse kuba mu gihugu.
Jean Baptiste Bireha urakenuye tukiri muri iyo ntara nyene abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bari kumwe n'abigenga barakuwe ku ntonde zo kwitoza ku mitumba yose yo mu ntara ya Burunga bakaba babimenyeshejwe mbere bamwe baratanguye no kwiyamamaza ibyo bikaba byagiye kumenyekana bamwe bariko bariyamamaza nk'uko narinda bibabariye n'inkuru ya Julienne Muzinga.
Mu gihe bamwe mu biyandikishije kuzitoza ku mitumba bamaze hafi indwi imwe bari mu myiyamamazo abatari bake mu bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bavuga ko batanguye imyiyamamazo mu nyuma bakamenya ko batari ku ntonde zaremerewe kwiyamamaza. Ibyo bivugwa n'abari bariyandikishije bo ku mitumba itandukanye y'amakomine agize intara ya Burunga. Benshi bemeza ko intonde zitigeze zijabona kugira ngo bamenye ko barimwo canke batarimwo n'ibirigwe batakaza imyanya yabo. Bavuga ko mu gihe imitumba myinshi iri kure y'imigwa mikuru y'amakomine yaho bavuka kuko usanga komini imwe igizwe na makomini atatu ya kera ngo barondeye ahamanitse intonde ariko barahebura. Hari n'abaje hakorera umugwi w'intara ujeje gutunganya amatora hamwe n'imigwi y'amakomine ariko naho nyene barabura. Ubu rero ngo hariko hiyamamaza abarungitswe n'umugambwe CNDD-FDD bonyene kanatsinda bo bari bamenyekare uwo mukenyuro w'uko umugambwe CNDD-FDD wategetse abatwara iyo migwi ijeje gutunganya amatora ko hazokwemererwa abarungitswe n'uwo mugambwe bonyene. Ibyo biremezwa kandi na bamwe mu bari mu migwi ijeje gutunganya amatora ora muri iyo migwi. Abo twashoboye kuganira bemeza ko intonde z'abemerewe kwitoza zimanitswe ariko ziyamara umwanya urumero mara kubera batari mu migambwe CNDD-FDD bari bamaze gukugwa ku ntonde hakiri kare. Abarungitswe na CNDD-FDD nabo iyo mikenyero igamije ubusuma bari bayizi kuva kera. Abo bari mu bitoza mbere n'abajejwe gutunganya amatora bakiyamiriza ayo manyanga ategurwa na CNDD-FDD mu ntumbero yo kubuza abanyagihugu kwitorera abo bazi ko bazobagirira ikimazi mu kibano. Abo mwamenya ko abazokwitoza ku mitumba batanguye imyiyamamazo kuva ku itariki zitanu ku kwezi kumu nani amatora nayo akazuba kwigenekerezo rya 2025 ku kwezi nyene.
Tugushimire nawe Julienne Muzinga tukibandanya n'amakuru twabateguriye ikena ry'umuyaga nkuba mu gisagara ca Rumonge rimaze konona ibintu bitari bike bamwe mu badandaza inyama bemeza ko inyama ziriko zirononekara kubera ukubura umuyaga nkuba ibica bibashira mu ruhombo rutagira uko ruvugwa no mu bafise ubunywero nuko nyene atari hake barugaye muri iyi minsi ishyirahamwe Regideso ritariko riratanga umuyaga nkuba. Bose basaba ko umuyaga nkuba wosubira kugarukanwa ku neza ya bose. Pacifique Nkeshimana.
Akamoto katameze neza niko kumvikana mu bibanza bidandarizwa mu nyama mu gisagara ca Rumonge mu ntara ya Burunga. Amakuru ava muri iyo komine avuga ko izo nyama zibora imvo nibura ry'umuyaga nkuba wa Regideso imaze iminsi indwi. Abahora bazihereza ntibakizihereza ku gutinya ko bandura indwara. Mu bunywero butari buke bafashe ingingo yo kugara. Bamwe mu bafise ubwo bunywero basigura ko mu gihe atanya amazi hari n'abakiriya bataza neza. Bemeza ko mu minsi iheze bikora ku mamoteri yatse umuyaga nkuba ariko kubera ubukene bw'igitoro bahisemo kubiheba. Bongera ko kandi ko iminsi ibaye myinshi ku buryo batoronka igitoro baguma batsa. Baba badandaza b'ibinyobwa, baba badandaza b'inyama bose bemeza ko uruhombo ari runini. Basigura ko nubwo batariko barakora baguma bafungurira abakozi bakanabahemba bamwe bamwe bakariha n'amazu bakoreramwo urudandazwa kandi batariko bararangura imirimo. Basaba ko Regideso yoza iraraba ibishobora gupfa mu gihe ibikorwa bimara iminsi myinshi.
Inzamba
mu gisata cy'ubutungane kuri nogenekezo rya 13 myandagaro niho hibuka imyaka 21 irangiye abakongomani abanyamurenga barengeje 60 bagandaguwe bunyamaswa mu ikambi y'impunzi yo mu Gatumba. Abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi bishwe mu ijoro rya 13 rishyirwa 14 ukwezi kwa myandagaro mwaka wa 2004. Icyo gihe umuhari Parpeutu FNL wari ukigwana wale manze ko ari wagize ico gitero babicishije kumvugizi wabo Pasteur Habimana. jamwe ase genocide cirimoso rigwanyiho nyabwoko rifatikanije n'abanyamurenge bose mu kwibuka iryo bararyaguye rikabandanya risaba leta y'Uburundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gukora ibishoboka byose kugira ngo abakoze icyo caha bahanwe bikomeye hakurikijwe amategeko. Tutega amatwi Terrance Mushano cegera curongo ishyirahamwe ase genocide cirimoso.
Barabaturiye bongera barabarasa atacamira gushika amagufa yabo acika amakara. Wahishikiye yarumiwe nazuti none abantu baganda gucya bosi babajijijicya babaganda guye biramaramaje kumva ko babajijije ubwoko bwabo bw'abatutsi kandi atari ubwo baguze kandi ariko bavuze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane gushika ubu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo na gatanu hayeze imyaka mirongo ibiri n'umwe intwaro zo mu Burundi uko zagiye zirakurikirana akanimwe yigeze igira icyo ikoze kugira ishyireho ubutungane kugira ngo ubutungane buboneke bashobore gutunganiriza abo bantu bahitanywe n'ubwicanyi bw'ihonyabwoko b'abanyamurenge bakagwa mu bihugu bari batsindara kandi abanyamurenge n'amashyirahamwe yigenga yagateka kazi na muntu adasiba gusaba ngo butungane ariko amaso yaheze mu nzira kubera izo mvu ONU ase genocide irayisaba kwifayo fashanya n'u Burundi bagashyiraho sentare mpuzamakungu yo gutohoza yo kuburanisha abakoze icyo caha cy'ihonyabwoko bagaheza intahe ikabakubita mu gahanga. ONU ni ikora ibyo bintu kuko imyaka mirongo ibiri n'umwe hamwe Burundi habera ibyaha byinshi hamwe abantu bose ababikoze aribo bijajara ababikorewe nabo bakabatuma ngo nibatune gutondere. Oya nawe nu
yari Terrance Mushano icegera curongo ishyirahamwe ase genocide cirimoso nkuko vyama ku minsi ya gatatu n'umwanya w'ikiganiro ku isoko gutegurirwa n'urunani rw'amaradiyo RPI ya ijwi ry'abanyagihugu inzamba agateka kawe na televiziyo Renaissance. Uyu munsi tugaruka ku bwicanyi bugize iminsi bubera amazone ari mu ntara yo mu buraruko bw'igihugu zihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda. Iganiro cy'uno munsi mugishikirizwa na Elvis niyo mwongere
ku isoko. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kwigerekezo rya cenda na mukiza uyu mwaka Rambere Hakizimana komisere w'igipolisi muzahoze ari intara zo mu buraruko bw'igihugu ari kumwe n'uwahoze arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo n'ubutwari mbonerakure muri iyo ntara nyene barakoranije inama yiganjemo imbonerakure. Imbere ya saa sita inama yakorewe mu yahoze ari komine Bugabira, inyuma ya saa sita ibera mu yahoze ari komine Busoni. Icyo gihe imbonerakure zategetswe gucungera imbibe z'u Burundi n'u Rwanda maze zikica uwo wese yinjira cyangwa asohoka yaba Umurundi cyangwa Umunyarwanda. Haciye iminsi itatu gusa hari ku igenekezo rya cumi na rimwe ndamukiza inama nk'iyo yabereye mu yahoze ari komine Ntega yakoreshejwe n'abakuru b'amazone bo mbere banasavye no guhigwa wese afise ikarata simu y'u Rwanda. Uyu munsi rero uburaruko bw'igihugu haramaze igihe habera ubwicanyi buteye amakenga. Ubwo bwicanyi hari aho bwoba buhuriye nako kama katewe n'izo nzego, hari ahandi mu turere twegereye umupaka w'u Burundi n'u Rwanda aho bahamaze kwibonekeza ubwicanyi busa n'ubwo. Ni bimwe mu bibazo tugerageza kwishura mu kiganiro ku isoko cyo kuri wa 13 ndamukiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu tubifashijwemo na Anshere niko yagize arongoye ishyirahamwe Gitaho agateka kazi na muntu Iteka. Elvis niyo mwongere ngiye kubasomera iki kiganiro ndabahaye ikaze. abanyagihugu bo makomine y'intara ya Butanyerera ahanurubibe n'igihugu cy'u Rwanda baratabaza bavuga ko haheze igihe kinini babona ibiziga mu ruzi Kanyaru, abandi banyagihugu nabo bakaba barasubiza bariva. Benshi muri abo bicwa baba barenze imbibe, haba ku ruhande rw'u Burundi canke ku ruhande rw'u Rwanda. Tubibaze Jean George Kibogora.
Akarero kavuga gatangwa n'abanyagihugu muri komine yahoze yitwa Nyamurenza uno munsi yitwa Kiremba, aho bavuga ko haheze igihe babona ibiziga mu ruzi Kanyaru. Mu mpera y'indwi iheze, ibiziga bibiri by'abagabo ngo byarabonetse ku cambu ca Nyagatovu Nyabikenke, ariko ngo nta na kimwe cashoboye kumenyekana kandi ngo ntivyashoboye guhambwa kuko vyagumye bitembanwa n'amazi. Ivyo bikaba vyaje bikurikira amajambo yavuzwe n'umukuru w'igipolisi mu karere ka Butanyerera mu nama y'umutekano ya mbere yagirishijwe na Buramatari w'intara ya Butanyerera. Akaba yavuze ko kuva mu kwezi kwa kane amaze kwicwa abantu batari bake barashwe mu bo yise abakora fraude ikawa bazijana mu gihugu cy'u Rwanda. Yemeje kandi ko bazoguma barasa uwo wese azohirahira kujabukana ikawa ubutare n'ibifungurwa. Muri komine yahoze yitwa Bugabira nayo nyene aherutse kwicwa abanyarwanda batatu barasiwe ku rubibe izuba riva, bakaba bari bajabutse uruzi Kanyaru baja kurondera ubwatsi bw'ibitungwa hari mu ndwi iheze nyene. Ivyo vyemezwa n'abanyagihugu bwo ku mutumba Nyakarama muri iyo zone ya Bugabira, aho iryo bara ryagwiriye. Mu nyuma imiryango yabo ikaba yashiye iza kubatora. Ubwo barero ni byinshi mu begereye urubibe kuko bicura ku mwanya wose hoba ukwihora, na cyane cyane hamuhogira umurundi ajabuka Kanyaru yitembereza. Ku bijanye n'ibyo biziga bireremba mu ruzi Kanyaru, cyo kimwe n'abandi baraswa mu ntwaro mu ntara ya Butanyerera bakaba bataragira icyo babivuze ko. Amakuru urunani rw'amaradiyo rufise nuko ubwo bwicanyi bukogwa no ku ruhande rwa komine Cibitoki yahana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda mu ntara ya Bujumbura.
Mwishirahamwe rigiteka bavuga ko benshi muri abo banyagihugu bicwa bagirizwa gushora ibidandazwa binyegeje. Anshire niko yagize arongoye iryo shirahamwe, avuga ko bibabaje kubona inzego za leta y'u Burundi zica abanyagihugu zari zijejwe gukingira, mu gihe bizwi ko abanyagihugu b'ivyo bihugu vyompi basanzwe bafitaniye ubucuti kuva kera. Agasaba leta y'u Burundi gusubira ku ngingo yo kugara imipaka kuko iriko irasubiza inyuma ubwigenge bw'abanyagihugu, bigahonyanga n'amategeko mpuzamakungu ku bwigenge bw'abanyagihugu.
Muri iteka kuva aho nuvuga imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zugariye, hari abantu bagenda bicwa abandi bahohoterwa iminsi itatu torture ngo kubera ngo bagombye kuja mu Rwanda, abandi nabo bakicwa bavuga ko bariko bagira fraude. Mukibagira ko amakomine ha n'imbibe hari ibintu byinshi bituma abanyagihugu bagomba kujabuka. Icyo mu miya cyo amakomine ha n'imbibe barahanahana abageni, icyo byumvikana ko usanga hariho nuvuga abavyara hirya no hino mu Rwanda, abavyara b'Abarundi mu Burundi, abavyara b'Abanyarwanda hari bayinarume ba nezosi mvuga yuko ibituma Abarundi cyangwa Abanyarwanda bagomba kwinjira ni byinshi mu gihe babahana imbibi. Ishyamba riteka rero rikabona yuko keretse yuko ari uguhonyanga uburenganzira bwa muntu, nuvuga igizwa shingiro n'amategeko agenga isi, ari umuntu wese arekuriwe uburenganzira bwo gutembera hagomba, ibyo bintu biza binonyanga ubwo burenganzira. Kandi si nicyo gusa, uravye ko kuza umunyagihugu ko ashobora ahabona bashobora kumuha menshi, ivyo vyose biza binonyanga ibijanye na gato y'akazi n'amuhimu bijanye nuvuga amatungo n'imibereho droit socio-économique. Twagira rero muri biteka icyo dusaba leta ni uko yokwikubita agashi aho kubandanya ihonyanga agateka kazina muntu yicabo ibwirije gukingira ihohotera bwije gukingira, ahubwo nyabuna irabe itore inyishu ikibazo kihari, icyo kibazo kugara imbibe tukuza kugenderanira n'uwo n'umuzimya muriro, irabe ko yogitorera inyishu ireke Abarundi cyangwa Abanyarwanda baramukanye nk'uko byari na kera bashorera aho bagombye. Kuko umaze kubona abantu bemera bakicwa kubera bagomba kujabuka nuko bahakeneye, si Abarundi gusa bakeneye mu Rwanda, n'Abanyarwanda barakeneye mu Burundi, ni inyota kuri bose. Rero iteka akindi usaba mu gusezerera leta y'Uburundi kugira ngo ivugane na leta y'u Rwanda basubire kugura imbibe ibihugu bisubire kugenderanira abarundi basubire kugenderanira n'abanyarwanda bashore aho babona ko baronka akarusho.
Mu gusozera murumvise ko ibiriko birabera mu rubibe Uburundi buhana n'u Rwanda ko bihagaritse umutima abaharanira agateka kazi na muntu guhamagarira abanyagihugu kuyakanura no gucungera umutekano w'abanyagihugu ntibyari bikwiye guhindukamwo amabi ajanye n'ubwicanyi. Gukingira uburenganzira bwa kiremwa muntu ni ngombwa mu ntumbero yo kubumbatira amahoro icizira hagati y'abanyagihugu b'ibihugu bibiri. Rino ngaha duciye dusozerera kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatatu. Ndabashimiye mwebwe mwese mwari muduteze abiri. Ndabahaye isango ku wa gatatu uza naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
RVC niyo mwongere nawe turagushimiye kujwe ganiro waduteguriye ngabire duje dusozera makuru twariko turabashikiriza. Reka nshimire mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe naho utaha.